Iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Nivyo ico kiringo cy'igihano cyararangiye cyarangira itariki ndwi, ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira nayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe yose ingene yigenjeje.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi ayoboye urwego Sense rujejo gucungera kugenda umwuga ukumenyesha amakuru kogwa mu Burundi, avuga ku kiringo c'ibihano vyafatiwe amaradiyo mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na BBC. Turavuga no ku Rwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira bahoze arabagwanyi b'umugwi wa FDLR urwanyi ubutegetsi bw'igihugu ku muyobozi mushasha w'umugwi Sever mu kiringo c'imyaka 4 iri imbere mu Burundi, hamwe no ku bantu bitwaje inkoho bataramenyekana banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano bakomeretsa n'abandi batanu muri Kenya. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Maramutse Fidel. Igihugu cya Irani nticeretse ubushobozi bwose gifise bw'ibirwanisho by'ubumara ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugenzura ibyo birwanisho riri Irahe, nkuko byemejwe mu masezerano n'amakungu. Ibyo byashikirijwe na ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri iryo shyirahamwe ku munsi wa Kanejo. Ambasaderi Kenneth Ward yabwiye iryo shyirahamwe mpuzamakungu ko Irani itashize ahabona ayikorera bombe ziterwa n'indege, kandi yagumanye porogaramu zikora ibisasu birimo ubumara cabujijwe n'amakungu. Ntacyo Irani kiravuga kuri iryo cagirizwa na ambasaderi Ward yiyongera kucuka kibi cari kiasanzwe na Washington ku bijanye na porogaramu za nikleyere na Irani iterabwoba hamwe n'uruhara gifise mu ntambara muri Siriya. Ibyo birego bya Ward bishikirijwe mu gihe Perezida Donald Trump yakuye Leta Zunze za Amerika mu masezerano ya nikleyere amakungu yumvikanywe ko na Irani muri 2015, hamwe n'urukurikirane rw'ibihano yagiye arafatira icyo gihugu. Ubwongereza bushikiriza ko bwashitse ku ntego y'amasezerano ya politike yamaze ijoro ryose yumvikanywa ko na Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya, ashingiye ku kuntu Ubwongereza buzova mu muryango wa Buraya ata ntambamyi kandi mu rutonde rwiza. Mushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May niwe yatangaje mu masezerano yumvikanywe ko abwirizwa kwemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya itekanijwe ku munsi w'Imana. Theresa May avuga ko ayo masezerano yongera guha Ubwongereza ububasha bwo kugenzura imbibe zabwo, ifaranga ryabwo, amategeko yabwo, gukingira ubuzi bwabo, umutekano hamwe n'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Naho ayo masezerano akirindiriwe kwemezwa canke ngo ahakanywe n'abakuru b'ibihugu by'umwe bwa Buraya ku munsi w'Imana, May aracahanganye n'inama nshingamateka yiwe, aho bamwe mu bayigize bavuga ko ayo masezerano adahagije kugira ico gihugu kivavanure Burundi n'uwo mugabane wa Buraya. Mu gihe bamwe basaba kuva muri uyo muryango, hari abandi bifuza kuwinjiramwo. Inama yo ku rwego rwo hejuru hagati y'umuryango w'u Buraya na Turukiya yabereye ku murwa mukuru Ankara yaranzwemo no kutumvikana, naho yari yitezwemo gutera imbere mu migenderanire hagati y'ibyo izo mpande zibiri. Komiseri w'Ubumwe bwa Buraya ajejwe imigenderanire n'amakungu Federica Mogherini hamwe na komiseri ajejwe kwagura uwo muryango Johannes Hahn baganiriye ejo ku wa kane n'umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire n'amakungu Mevlut Cavusoglu. Ariko kutumvikana niko kwaranze iyo nama hagati ya Turukiya n'Uburayi, aho Mogherini abona ko Turukiya ihungabanya demokarasi mu kuvuga ko uwo muryango uhangayikishijwe n'ifungwa ry'abigisha bo mu za kaminuza hamwe n'indongozi z'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Kandidatire ya Turukiya yo kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya imaze imyaka irenga 10 yaradindijwe na bimwe mu bihugu bya Buraya bidashigikiye uyo mugambi kumvo zihungabanywa ry'agateka ka muntu muri Turukiya hamwe n'izindi mvo. Nayo muri leta zumwe za Amerika intureka yaradutse mu gihe abimukira bamuka muri Amerika yo hagati barundanye mu gisagara cyo ku rubibe rwa Mexique ku munsi wa kane berekeza ku gitarurwa bashaka kwinjira muri leta zumwe za Amerika mu gihe perezida Donald Trump yongeye kuvuga ko azobasubiza inyuma. Mu gihe kajugujugu za Amerika zariko ziragenzura karere umurwi w'abimukira bagizwe n'abagabo wari wavuye aho bari mu mahema kuva mu ndwi iheze bagomba kujabuka ikiraro cha El Chaparral kiri hafi ku kilometero kimwe imbere yo gushikira igisagara cha San Diego muri leta ya California. Trump kuri wa kanejo yagabishije ko ashobora kugara ugo rubibe mu gihe intureka zotuma haba abakomereka rukazokugurwa intureka zacureshe. Izo ntureka zadutse ku rubibe igihe umutegetsi muri Mexique hamwe n'umwe mu baharanira agateka ka muntu bariko baragerageza gusaba abo bimukira kuguma mu gihugu cya Mexique kandi bagasabirayo ubuhungiro. Bagasabira ubuhungiro muri leta zumwe za Amerika babicishije mu nzira zemewe n'amategeko, ariko benshi muri abo bimukira bararihirwa bararahira bakarengwa murambabarira ko babwirizwa kujabuka urubibe vyanka bikunda muri leta zumwe za Amerika. Aya makuru Ijwi rya Amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP.
Turashimiye Aloyce ku makuru ahejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho Gwego Sense rujeje gucungera kugena umwuga wo kumenyesha makuru ukorwa mu Burundi gwemeza ko ikiringo c'ibihano vyafatiwe ama radio Ijwi rya Amerika na BBC carangiye yamara ugo gwego gwemeza ko ruriko ruratunganya amasezerano mashasha kuri ayo maradio mbere rukihweza nuko ayo maradio yabandanije akora. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Ziman.
Na ikibazo cy'amaradio abiri Ijwi rya Amerika ni radio y'Abongereza BBC kubijanye n'ikiringo carangiye kubihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujejo gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru urangurwa mu Burundi. Nestor Banga umukunzi arongoye ugo rwego abajije kuri ico kibazo yemeje ko ikiringo carangiye ariko harakogwa umwihezo wingene ayo maradio yigenjeje hacye hatunganywa amasezerano mashasha hagati y'ugo rwego sense n'ivyo bimenyesha amakuru.
Nivyo ico kiringo igihano cararangiye carangira itariki ndwi, ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira nayo maradio, ariko tubanje kuraba imwe yose ingene yigenjeje kubera zagumye zigakora amakuru ara Burundi biciye mu yindi mihora. Bwo turiko turategura amasezerano mashasha dusanze zigenjeje neza tuzoheza tubatumeye ko tuvugane ayo masezerano tuyashyireho ikumu hanyuma bone gufata ingingo izo bibereye. Iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byari uno munsi niko amategeko abitegekanya mu rwego sense.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi. Urongoye sense yishuye ko ari byo kwitondera kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho.
Twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, ubundi twahava dusanga kiye dusubira kugwa muri wa mutego. Kibaza yuko byo byiza hakwihutagiza ufata umwanya ukwiye tukavugana nabo biraba mu ntumbere yuko nihagera ko tubugururira twobugurira cyabandanye bakora nta zindi nziti zijemwo, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha hariho n'ayandi atemeye amakosha yose. Kandi turavye mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha amakuru w'umurundi akurikiranwe n'ubutungane. Murumva ivyo oho atari gupfa kugura ngo kiringo caheze tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyesha amakuru kumuhagarika canke bagira bati hako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye.
Kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cabajijwe banko mukunzi yamenyesheje abamenyesha amakuru ko muvyizwe n'abagize ugo rwego harimwo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho kwezi kw'icumi na rimwe kugeze. Uyarongoye sense yagabishije ikinyamakuru iwacu kuhamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo akacagiriza gutanga makuru ahengamye
mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe yose yarimwo ikosa rijanye no gutanga makuru ahengamye twaratumye kwa giserukira kenshi turabandikira n'amakete y'inkebuzi ariko twabonye ko atacyahindutse tukaboneraho rya karyo ko gusaba abarongoye icyo kinyamakuru ko bo kwikubita gashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje amakuru yubaka amakuru adahengamye kuko bidahindutse mu minsi iri imbere hazuhava fatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabe ingingo zuhava ziremera icyo kinyamakuru
amaradiyo abiri ijwi rya Amerika hamwe ni radio y'Abongereza BBC byahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka ku Burundi kuwandwi ukwezi kwa gatano 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu ico naco kikaba carangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'11 naho iyo mirongo nubitarugurugwa ubwego sense rukaba rwagereje ayo maradiyo gutanga amakuru atisunza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru iradio ijwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda urwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira abahoze arabagwanyi b'umugwi wa FDLR ugwanyi ubutegetsi bw'igihugu benshi mu batashe bari barashyize hasi ibigwanisho yamara ngo hanagaragayemwo abatahukanywe mu bitari ugushaka kwabo mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze arabasirikare Seraphine Mukantabana yavuze ko gutahukanwa kwabo biri mu mugambi ugushira mu bikogwa ingingo z'abakuru b'ibihugu byo mu karere byo kwaka ibigwanisho no gutahukana abari mu migwi yitwaje ibigwanisho
iminsi yashize mwakurikiye yuko hari inama zagiye ziba zigamije kugura amahoro n'umutekano muri aka karere k'ibihugu bigari aho abakuru b'ibihugu bitandukanye bemeje yuko imitwe yitwaje intwaro yayirambika hasi hanyuma ariko cyane cyane hagasabwa aba FDLR cyane cyane abari bari mu makambi n'ubundi bari barashyize intwaro hasi bakajya mu makambi za Warungu Kisangani Kanyabayonga bakabasaba yuko baba batashye ku bushake kugeza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bitaba ibyo bagataha badatashye ku bushake bwabo ngira ngo nicyo cyabaye rero kuko leta ya Kongo imaze kubona ko hari abinangiye yabasohoye muri izo nkambi ku ngufu biba ngombwa yuko basaba leta y'u Rwanda yuko ibakira
mwabakiriye guhera ryari ese abo mumaze kwakira bangana bate
ku wa gatanu ubushize twakiriye abagera kuri 210 bari baturutse muri kwateri ahitwa Irisara hanyuma mu ijoro ryakeye twakiriye 358 no kuvuga harimo abarwanyi n'imiryango yabo baturutse mu nkambi ya Kanyabayonga kandi turacyategereza ko nabandi nabo nibaza tubakira
abasigayeyo mukeka ko bangana gute
bo biragoye neza kumenya imibare yabo kuko leta ya Kongo n'izi mibare iriyo neza ariko ku mibare MONUSCO yigeze gutangaza kera bigaragara yuko za Kisangani hari abantu benda kugera kuri 800 barimo abasirikare n'imiryango yabo naho Warungu hakabayo abakabakaba mwe 177 barimo barwanya nabo n'imiryango yabo bari mu mashyamba barwana bo nta mibare yabo tuzi neza
muvuze ko hari abatashye bari basanzwe ari abarwanyi ese hari abaje bitwaje n'intwaro zabo ku buryo bazirambitse zashyikirijwe abashinzwe inzego z'umutekano aho mu Rwanda
abo ngabo batashye bari barazirambitse kera nta ntwaro bari bafite bahoze ari abarwanyi bashyira intwaro hasi ngira ngo murabizi aho kugira ngo batahe bashyira mu makambi yo muri Kongo babarindirije ngo kuzabacyura ariko uko byahindutse ntawabimenya nuko bakomeje kuguma muri ayo makambi bikamara igihe kugeza igihe biba ngombwa ko leta ya Kongo isaba yuko bahavanwa bitari ku bushake bwabo
hanyuma hari abavuga ko nk'uko wari ubivuze ko hari abazanywe bitari ku bushake abo ngabo bangana bate ese hakoreshejwe ubuhe buryo kugira ngo batahane
bo uburyo bwakoreshejwe ntabwo nabumenya kuko cyo twabonaga nuko bagera mu gihugu ubona ko bahageze batabyiteguye basa na hari abantu bavuye bavuga batazi neza yuko koko ba bari bugere mu Rwanda kandi ko bakirwa kandi nta nubwo baje mu buryo busanzwe kuko wenda banyuraga muri za monisi katwereza manifeste uburyo bwakoreshejwe ngira ngo mwabaza leta ya Congo uko yabigenje kugira ngo abantu baze ku butaka bwabo ibyo byose babanje kusaba leta yacu kugira ngo bombe ko abantu baje
hanyuma iyo bageze mu Rwanda mu bajyanaye
bakira mu nkambi ya Mutobo mu majyaruguru y'igihugu cyacu tukabakorera gahunda dusanzwe dukorera abasanzwe
hanyuma se nkabo waruvuze ko bashobora kuba bazanywe atari ku bushake bwabo ndetse bamwe bakaba bagaragaje ko batunguwe nuko bageze ku butaka bw'u Rwanda icyo gihe biraborohera ko abo bantu mubahuza nabo bandi batashye ku bushake bwabo
nta kibazo gihari na gitoya kuko niyo barebye ngira ngo nari nabivuze ko abenshi bazashye uhama bazana afite ubwoba batazi bajya ariko mu minota mikeya gusa bamaze kumva ko bakandagiza ikirenge cyabo ku butaka bw'igihugu cyabo bakabona uburyo bakiriwe kuko mu by'ukuri abanyarwanda tuba tubishimiye tubakira neza bakabona ko bakiriwe nk'abanyarwanda ko batakiriwe nk'inyamaswa zabaga mu mashyamba bahita bumva yuko bigaruriye icyizere bakumva yuko ibyo bibazaga byari mu mitwe yabo byabatera gufungwa bigashira ubundi tugacinja akadiho bakabaho neza nk'abandi
muri abo batashye ese haba harimo abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR
bo barimo ariko ntabwo ari abayobozi dutegereje twifuza ko nabo bafata icyemezo akarekeraho gukomeza guteza akaduruvayo no gushaka gusenya ibyo abanyarwanda bubatse bishyakuya ariko byumvikane ko muri abo 2010 twakiriye yuvuze abayobozi ugasanga ko harimo abaofisiye barenze 10 urumva ko ari abayobozi hanyuma mu banyuma naho harimo abayobozi batari ku rwego rw'abajenerali ariko barimo
Serafina Mukantabana umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo ndagushimiye cyane kubwa kanyu hay radio ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio ya
kiri mu Rwanda inama nkengu z'amateka isaba leta gufata ingingo ntabanduka zo kuvyara ku rugero igihe umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente yatanga ibisobanuro mu majambo kuri iyo ngingo abasenateur bagaragaje ko kutavyara ku rugero bitevya kurushiriza iterambere ry'igihugu ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eric bagire ubusa
Abasenateri bagaragarije bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe ko hakiri umurundo w'ibibazo bishingiye kuri serivisi zo kuboneza urubyaro imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko umugore mu Rwanda byara abana barenze bane mu gihe intumbero ya 2050 u Rwanda rwihaye ko yagumbye kuba byara byibura barengaho babiri senateri Garikan niyo ngira umwe mu basesengu ibibazo akavuga ko ingingo yivuzweho hari abayifata nk'iyoroshye nyamara igakomeza kugira ingaruka ku buzima bw'igihugu afatiye ku gihugu cya Malaysia ku mugabane wa Aziya cyageze ku ngingo yo kuboneza urubyaro kubera ingamba zihamye cyafashe senateri Niyongire yabwiye ministre w'intebe ko kugeza uwo batunzwe n'abandi badakora muri Malaysia bari kuri 40% mu gihe mu Rwanda bo bakiri kuri 82% ahandi bakebura guverinoma nuko mwigenamigambi rikorwa haba kuri gahunda z'iterambere zitangwa hatitabwa kukureba ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage kuri senateri ntawe ukuri ryayo we agasanga kimwe mu bishobora gukoma mu nkokora iyi gahunda yo kuboneza urubyaro n'amategeko Rwanda rugenderaho yabigira mu ruhare muri zimwe mu ngambo mukuru wa guverinoma garukaho mu kugerageza gukemura iki kibazo harimo no gukomeza kwigisha abanyarwanda bakarushaho guhindura imyumvire kuko ngo iza kwisonga mu kudindiza iyi gahunda binda abasenateri bagaragaza nk'impamvu zatuma kuboneza urubyaro bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye harimo ko hakiri n'amavuriro adahagije ku buryo hari abacika intege banga kurara rwa ntambi ahabwana ngire ntakizeza ko mu ngengo y'imari itaha hateganijwe kubakwa agira kuri 200 mu gihugu ariko ko mu 2024 hazaba hamaze kubakwa amavuriro agera ku 1700 haraza kandi bimwe mu bigo nderabuzima cyane biri mu maboko y'abihaye imana bitungwa gatoki mu kudatanga serivisi zo kuboneza urubyaro ministre w'intebe yizeje ko bari mu biganiro n'ababikuriye imibare itangwa n'ubutegetsi ndetse n'abanki yisigaragaza ko abanyarwanda basaga miliyoni 12 kandi ko biyongera kuri 2.7 buri mwaka igaragaza kandi ko icyizere cy'ubuzima kigeze kuri 66.5% intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko mu 2050 burumbuke buzaba buri kuri 2.3 umuturage w'u Rwanda akazajya yinjiza 10,000,000 by'amadolari ku mwaka gusa abasenateri bo bagakomeza kugaragaza impungenge ko bigoye kuko na magingo ayo munyarwanda atageza ku 1,000,000 kandi biyongera umunsi ku wundi hakomeje kandi kuzamuka impungenge kuko iyi gahunda iterwa inkunga n'abanyamahanga hejuru ya 50% hakibazwa icyakurikira igihe habaho guhagarika inkunga kandi guverinoma idashyiramo ingengo y'imari ihagije muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ku butegetsi bw'u Rwanda kuboneza urubyaro ni imwe muri gahunda zakorwa neza bikagira icyo byongera ku iterambere ry'igihugu bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse mu Burundi Petero Caravelle Ndayicariye yahoze ayoboye umugwi Seni ujejwe amatora niwe yatowe n'abashingamateka b'u Burundi ejo kuwa kane kugira arongore umugwi Sever mu kiringo c'imyaka iri imbere ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya
abari batanze amadosiye mu nama shingamateka kugira baronke uburenganzira bwo kuba abakomiseri b'umugwi Sever mushasha bagera ku 185 umugwi w'abashingamateka warujejwe igikorwa cyo gusuzuma ayo madosiye wahavuye usigazamwo 33 abo nabo bategerezwa gutorwamo 13 bagize uwo murwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi uko ari 33 biyamamaje imbere y'abashingamateka Pascal Nyabenda arongoye inama shingamateka yababaza icyo bagiye guterera kugira kahise kabi kabaye mu Burundi kamenyekane bongere bafasha abarundi gusubiza hamwe
iyo cangaha hanyamuragi turaza kumubaza akabazo gatoyi kamwe gusaka kumubaza akarushe giye kuzana Sever mu minota 2 cyangwa 3 n'abantu 33 ufashe iminota 2 yonyene ikiba iminota 66 ni saha irenga cyizemo n'umwanya wo kuza no gusubira inyuma murumva ko arumwanya munini nacyo gituma tutifuza yuko bavuga byinshi kuko barabivuje bihagije imbere ya commission ad hoc
abashaka kwitoza nabo bavuga icyo bazokora hamwe batowe muri aya mabanga Aloyse batungwa nayo numwe mu bashaka kwitoza
akarusho ka mbere nzanye nuko sanze ndumuhinga mu bijyanye no kurondera ukuri no kunywanisha abantu ibyo nkaba ndabikozemo imyaka ishika 16 akandi karusho ofise nuko nsanzwe ndi mu nani zitandukanye mu bijyanye na justice transitionnelle aho rero ibyo nzoba ntazi nzobikora ko abo bahinga mpuzamakungu nabo baheze babindose
13 bahavuye batorwa hisunzwe ubwoko abahutu indwi bagizwe n'abatungwa na Aloyse Nziga Masabo Leya Pascazi Hakizimana de Gracias Karenga Ramadani Ndayicariye Pierre Claver na Himana Eri na niyo nkuru Pascal abatutsi ni batanu bagizwe na Ninziza Clement Noe Ndikumana de Gracias Ngabo Leons Nijimbere Alice na Denise Sindokotse hamwe n'umutwa umwe azwi ku izina rya Goretti Bigirimana 13 bamaze gutorwa abashingamateka bahavuye bajya mu idonido cyo gutora komite shingwa bikorwa y'umugwi Sever uzotangura ikiringo cawo mu ntango z'umwaka uza Petero Caravelle Ndayicariye yahora arongoye umugwi Seni ujejwe amatora niwe yatowe ngo azorongore uwo murwi icegera ciwe ni Ninziza Clement Noe yahora mu murwi uri kurarangiza ikiringo umunyamabanga mukuru w'uwo murwi mushasha n'umufasoni Leya Pascazi Nziga Masabo abagize komite ishingwa bikorwa y'umurwi mushasha Sever ntibashinye guha ikiganiro bamenyesha makuru bamenyesheje ko badashobora kugira icyo bavuze itegeko ribagena mu mabanga ritarasohoka umugwi Sever mushasha ufise igikorwa cyo kunywanisha no kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abadagi mu Burundi mu 1885 bitanu gushika muri 2008 ni mu gihe umurwi uzosubirira uwo warushinzwe ico gikorwa kuva mu mwaka w'igihome kimwe amajeri 1962 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cya Kenya abantu bitwaje ingoho bataramenyekana bavuga ko banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano kazi bakomeretsa n'abandi bantu batanu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Rael Ombuor mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Igitero cyabaye mu ijoro ryo kwa kabiri mu mujyi wa Chakama ku nkengero z'inyanja y'Abahinde nko muri kilometero 100 mu majyaruguru ya Mombasa. Uwashimuswe ni umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko Silvia Constanza Romano. Akorera ishyirahamwe rifite icyicaro gikuru mu Butaliyani ryitwa Afrika Milele ryita ku bana b'imfubyi n'abatagira kivurira. Abakomeretse ni umutegarugori w'umunyakenya n'abana bane. Kugeza ubu nta muntu uriyitirira iki gitero. Polisi ya Kenya nayo ivuga ko itaramenya abateye ariko ko irimo ibahigisha uruhindu ihereye ku makuru ya mbere ifite. Umwe mu babibonye yitwa Churchill Otieno Onyango yabwiye ijwi rya Amerika ko abateye bamutegetse kuryama hasi we n'abandi bantu bari kumwe. Nawe akorera Afrika Milele yari kumwe na Silvia Constanza Romano. Avuga ko abantu bateye bari batatu basa n'abasomali, babiri nibo bari bafite imbunda, uwa gatatu we nta ntwaro yari afite. Ariko hari abandi bantu bavuga ko abateye bari batandatu bari bafite imbunda n'imipanga, bavugaga igiswahili, baje babaririza ngo wa mugore w'umuzungu arihe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubutaliyani yatangaje ko yamenye ishimutwa rya Silvia Constanza Romano kandi ko irimo ibikurikiranira hafi. N'ubwa mbere mu myaka 6 ishize umunyamahanga ashimuswe muri Kenya. Byaherukaga mu 2011 no mu 2012 ubwo umugabo w'umwongereza yarashwe arapfa naho umugore we arashimutwa. Ibyumweru bibiri nyuma yabo umugore w'umufaransakazi nawe yashimutiwe mu kirwa cya Lamu. Ibyo bitero byatumye Kenya yohereza ingabo zayo muri Somalia kurwana na Al-Shabaab.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Njoti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha aha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.